hari mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2009 aho ikiziga cha Ernest Manirumva catorwa mu rugi rwe ku Mutanga mu gisagara cha Bujumbura. Uwo yari cegera cyo twarishyiramo Oricome rwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta. Yabonetse asanwa n'izwe abanje gukubitwa ikintu mu mutwe yarafise n'amaraso menshi. Amatoza yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro bya Manirumva byabomowe amadosiye atari make akibwa, no mu nzi we byabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make. Ni dosiye yavugishije benshi haba mu gihugu canke mu makungu. Haratangujwe mbere n'isekeza ryo kurondera ukuri ku rupfu rwiwe yiswe Campagne Justice pour Ernest Manirumva. Igihe Ernest Manirumva yicwa, ishami Oricome yari cegeye cyuritwara yatangaje ko uwo mugabo yari kwagira amatohoza ku byerekeye dosiye y'ibigwanisho byoba byariko biragurwa mu mpisho bigenewe igipolisi cy'igihugu. Inyuma y'imyaka 10 amashami yigenga abona ko atakuri kuramenyekana ku rupfu rwa Manirumva. Abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye, ariko ayo mashami amwe abona ko abafatwa ari nk'ugwitwazo kuko ababatumye badakomwa komwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricome.
Kugeza uno munsi ishyiramo Oricome n'abagenzi n'abakunda iby'intwari bereye bose twarakoreye hamwe kugira ngo turabe ko tworonka ubutungane kuri Ernest Manirumva mugabo. Kugeza uno munsi twe tubona ko vyanse kuko n'urubanza twunguruje muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura manza. Urubanza twunguruje kuva mu 2013 kugeza none munsi ugo rubanza ntiruracigwa, rumaze guhamagagwa inshuro zitanu ariko nta kintu na kimwe kirigera gikogwa. Ikigira kabiri nuko twagiye kurondera iyo dosiye muri greffe ya sentare ntahinyuzwa mu gisata cy'iyungururizo. Mu nyuma twahavuye turonka amakuru kuri iyo dosiye ngo abagiye barakurakuranwa mu nyuma batahavuye bayihana ahantu. Ubu rero twararondeye iyiri, ntitubone iyiri, twarayibuze.
Raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cy'Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwategetswe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare. Iyo raporo mbere yarabadondaguye n'amazina. Ishami Oricome ritangazwa n'ingene ibiri muri iyo raporo yasabwe na leta bidashigwa mu ngiro kugira ngo abavugwamo bafatwe.
Rero tukaca tugira makenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri bukaca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika cyo jwa amatohoza muri buka icegeranyo c'umugu wa gatatu. Ibyo bavuze twebwe rero nico gituma twanse kwemera na gatoya ivyavuye urubanza baciye. Nuno munsi rero turacarindiriye ubutungane naho tubona ko bitoroshe. Twebwe mugabo ntizuzokwigira duhagarika n'umunsi numwe, barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubirese kuko Ernest yayikorera igihugu, yakora iby'igihugu ntiyakora ibyiwe. Nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorupfu, imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro.
N'amashirahamwe n'inani mpuzamakungu harimo nka za Human Rights Watch n'izindi asaba amakungu gufasha kugira ngo abagirizwa ubwicanyi bwo bita inzirakarengane afatwe. Ayo mashirahamwe agereranya ubwo bwicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bahizire, umukongomani yaharaniye agateka kazi na muntu yishwe umwaka umwe gusa inyuma y'urupfu rwa Ernest Manirumva. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.